Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Radio ijwi rya Amerika mu Burundi muyumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, mu Rwanda ni kuri FM 93 n'ibice bitatu na FM 104 n'ibice bitatu. Banywanye inshuti zacu mwiriwe neza. Mu Burundi inteko ishinga amategeko isanga ubutabera muri gereza bufite ingorane zitoroshye.
Ubukene bw'abashikiriza umanza hamwe hamwe amaparaki menshi ntagira imiduga yo kwiyunguruza kugira abashike ahabereye icaha igitoro gitegerezwa gutogwa i Bujumbura.
Uyu ni umukuru wa komisiyo y'inteko ishinga amategeko ishinzwe ubutabera n'uburenganzira bwa muntu mu nteko ishinga amategeko rero y'u Burundi. Hanyuma rero mu kanya turaza kubagezaho inkuru irambuye. Abarundi ntibakijya kunywesha lisansi hakurya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubucuruzi bwayo bwafunzwe. Mu Bwongereza ishyirahamwe ry'abakozi ba leta batwaye guverinoma mu rukiko barayirega guhonyora amategeko ku bibazo byo kohereza abimukira mu Rwanda. Naho muri Gaza Isirayeli yarashishuri rya Loni yica abantu barenga 30 ivuga ko Hamas yari yararishyizemo ibirindiro byayo. Aya makuru nayanditswe abateguriwe ni mu kanya gato cyane. Ikaze muri kumwe na Thomas Kamirindi. Abayobozi b'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bibutse imyaka 80 ishize Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku isonga, Canada n'Ubwongereza bagiye kubohoza Uburayi ingoma y'abanazi ku itariki ya 6/6/1944. Ari kumwe na mugenzi we w'Ubufaransa Emmanuel Macron, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yasuye irimbi ry'Abanyamerika baguye mu ntambara ya kabiri y'isi yose riri mu ntara ya Normandie mu majyaruguru y'Ubufaransa. Yakubita isaruti basekombata baharwaniye barenga 200 bari muri uyu muhango wo kuri uyu wa kane. Abenshi muri bo ni Abanyamerika n'Abongereza, bose barengeje imyaka 90 y'amavuko, barimo ndetse n'abarengeje imyaka 100. Benshi bagendera mu tugari. Mu ijambo yahavugiye, Biden yagize ati abasirikare barwanye hano bari intwari, bari bazi neza ko hari ibintu bikwiye koko kurwanirirwa. Yaboneyeho no kuvuga ku ntambara yo muri Ukraine, yayigereranyije n'icyo gihe, asaba bagenzi be kugira ubufatanye nk'ubw'icyo gihe, ubufatanye bwo kurwanya igitugu, kurengera demokarasi n'ubwigenge. Yasezeranije Ukraine ko batazayitererana.
The United States and NATO and a coalition of more than 50 countries standing strong with Ukraine. We will not walk away.
President Joe Biden aragira ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika, OTAN n'urugaga rw'ibihugu birenga 50 turi kumwe na Ukraine, ntituzasubira inyuma. President wa Ukraine Volodymyr Zelensky nawe n'umutumirwa mu mihango yo kwibuka itariki ya 6/6/1944 bise D-Day, bamwakiranye amashyi y'urufaya. Kubera intambara Uburusiya bwagabye kuri Ukraine, Ubufaransa ntibwatumiye President Vladimir Putin cyangwa se indi ntumwa ye iyo ariyo yose nk'uko byari bisanzwe mbere. Ijwi rya Amerika. Indege z'intambara za Isirayeli zarashishuri ryashinzwe n'umuryango w'abibumbye mu ntara ya Gaza, abantu 33 babiguyemo. Diane Ninahazwe aratubwira uko Isirayeli ibisobanura.
Ingabo za Israel zavuze ko ishure zagavye kwico gitero ari kimwe mu bibanza abarwanyi ba Hamas bacumbitsemwo kandi bakoresha mu kwigaba ko ibitero bisi vy'iterabwoba. Ibiro bijeje kumenyesha makuru vya Hamas vyamirije ivyavuzwe na Israel, vyasiguye ko ico gihugu cakoze igitero c'ubugome ku nzira karengane zahunze. Mu itangazo ryavyo ivyo biro vyabandanije bivuga ko mu bo ico gitero cahitanye harimwo abagore 23 n'abana batatangajwe igitigiri. Lieutenant Colonel Peter Lerner avugira igisirikare ca Israel nawe yabwiye amenyeshamakuru ko ata musivile n'umwe yaguye muri ico gitero. Hagataho Amerika n'ibindi bihugu vyo mu makungu birimwo Argentine, Brazil, Canada, Colombie, Bulgarie, Danemark, Espagne, Ufaransa, Ubudagi.
Ijwi rya Amerika Diane Ninazwe dukomezanye muri Afghanistan aho leta yakoresheje ibizame byo kwinjira muri za kaminuza ariko mu ntara byibura 17 kuri 34 zigize igihugu nta munyeshuri w'umukobwa numwe urimo kimwe no mu yindi myaka 2 ishize Diane rero ukomeza
Igisata kijeje gutegura ibibazo byo kwinjira muri kaminuza muri Afghanistan cyatangaje ko uno mwaka citeze kwakira muri kaminuza zigenga n'iza leta abanyeshuri bashasha b'abahungu 75,000. Ico gisata nticigeze kivuga ko hari umukobwa n'umwe citeze. Uno mwaka ugize wa gatatu ata munyeshuri w'umukobwa akoze ikibazo cyo kwinjira muri kaminuza muri Afghanistan. Kuva abatalibani baje ku butegetsi bw'ico gihugu haraheze imyaka 3 umwana w'umukobwa amaze kurenza imyaka 12 na burenganzira abagifise bwo kuja amashuri yisumbuye leta y'abatalibani igizwe n'abagabo gusa uretse kubuza abakobwa kwiga banababera intambamye rimwe na rimwe bababuza gukora ubuzi muri leta canke mu bigenga leta Afghanistan iranahunyanga kandi amategeko akingira umugore muri rusangi nkuko ishamwe mpuzamakungu ONU n'andi mashirahamwe aharanira agateka kazi na muntu yamayavyerekanye Ujejo gateka kaba paso ni mwishamwe mpuzamakungu riharanira gateka ka muntu Human Rights Watch yabwiye Ijwi rya Amerika kwa Afghanistan itazofa yujuje igihengeri cy'agahombo izoterwa no gukumira umwana w'umwigeme mu nyigisho n'iterambere abatalibani basigura inyifato yabo bavuga ko baba bariko bubahiriza imigenzo y'igihugu cyabo bongera bubahiriza amategeko ya Kiislamu Na gihugu na kimwe cyo makungu kiremera leta y'abatalibani kubera amabi yagirizwa arimo kubangamira umukenyezi.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikire no kuri wa3@ radio yacu voa.com no kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu. Mu Rwanda komisiyo y'igihugu y'amatora imaze kumurika urutonde rw'agateganyo rw'abakandida ku mwanya wa president wa Republika mugenzi wacu Edi Rwema amaze kuvugana na Eric bagira ubusa wabikurikiranye aratubwira ni bande bari kuri urwo rutonde
abakandida ni batatu kwisonga hari president w'u Rwanda Paul Kagame watanzwe n'ishyaka FPR inkotanyi riri ku butegetsi hakaba Frank Habineza nawe watanzwe n'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije ndetse n'umukandida wigenga Bwana Philippe Mpayimana uku niko odagasinzigwa perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora yabitangaje
komisiyo y'igihugu y'amatora yakiriye kandidatire 9 izisuzumye isanga abakandida bujuje ibisabwa ari aba bakurikira Kagame Paul watanzwe n'umuryango FPR inkotanyi Habineza Frank watanzwe n'ishyaka riharanira demokrasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda Mpayimana Philippe umukandida wigenga
Eric mu bakandida bigenga birumvikana ko benshi batujuje ibisabwa dore ko abakandida bose batanze kandidatire bageraga ku 9 bakaba bemeje batatu gusa komisiyo y'igihugu y'amatora yaba yagaragaje ibyo abo bakandida bandi basigaye batujuje
yego yagiye igaruka kuri burumwe umwe w'icyo atujuje ariko icyo bahuriraho nk'ikita rusange nukuba baragiye basinyisha abantu nkuko komisiyo y'igihugu y'amatora yabitangaje bagatanga indangamuntu basinyishije nimero z'indangamuntu z'ababasinyiye ntabwo ariho bazifatiye ntizihura n'imyirondoro ku mukandida w'umugore umwe rukumbi Diane Shima Rwigara komisiyo y'igihugu y'amatora yongeye kumushinja ko nawe ari mu basinyishije abantu batabaho mu turere twa Huye na Gisagara hanyuma ibyo bibaye ubugira kabiri kuko n'ubushize komisiyo y'igihugu y'amatora yari yavuze ko ubu yasinyishije hari hagaragayemo abapfuye reka twumve uko perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora madamu Odagasinzigwa yabitangarije abakurikiye televiziyo y'u Rwanda
kuri lisiti yatanze z'abashyigikiye kandidatire ye ntiyujuje abantu nibura 12 bafatiye ikarita ndangamuntu mu turere kandi bari no kuri listi yitora yatwo aritwo Kamonyi Gatsibo Gasabo Musanze Nyagatare Burera Nyabihu na Kayonza muri listi z'abamushyigikiye mu turere twa Huye na Gisagara ikarita ndangamuntu zabo ntizibaho hagaragaye kandi zimwe mu nomero zikarita ndangamuntu zidahuye n'amazina yabo yanditseho kuri listi y'abamushyigikiye
Eric wabo bashije kugira nk'umunyapolitike wavuganye nawe wagutangarije uko yakiriye uru rutonde rw'abakandida batatu bemejwe
ndabashije kuvugana n'umunyapolitike utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda umuyobozi w'ishyaka ritaremerwa n'amategeko ariho mu Rwanda madame Victoire Ingabire Umuhoza ayobora Darupa umurinzi umvuko yakiriye urutonde rw'agateganyo
agaragara ko ari umukino wa 2017 abantu bose bagisubiyemo gukina nta gisa kirimo igihe cyose amatora mu Rwanda azaba atabanye mu bwisanzure igihe hazaba hari abantu bamwe bakumirwa kugira uruhare mu matora bikomeza gushimangira ko amahame ya demokarasi kubahiriza itegeko mu gihugu cyacu ari ibintu bikiri kure nk'ukwezi
Eric bagira ubusa turacyari kumwe ese nyuma yo gutangaza uru rutonde rw'agateganyo komisiyo y'igihugu y'amatora yatangaje ko hagiye gukurikiraho iki ese aba bakandida batagize amahirwe yo kugaragara kuri uru rutonde baba bagifite amahirwe yo kuzagaragara ku rutonde ntakuka ruzatangaza kwa ni komisiyo mbere yuko ibikorwa byo kwiyamamaza bitangira
kuri iyo ngingo madame Oda Gasinzigwa yahaciye umurongo aravuga ngo hari ikitonderwa avuga ko abatujuje ibisabwa kuva ku itariki ya 7 z'ukwezi mu minsi 5 y'akazi kugera ku itariki ya 13 bagomba kuba bagirije kuri komisiyo y'igihugu y'amatora ibisabwa hanyuma urutonde ndakuka bukazatangazwa ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 6 y'irwenda
Eric bagira ubusa umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika i Kigali mu Rwanda ndagushimiye kubwa kanya uduhaye kugira ngo utugezeho iyo nkuru yihutirwa imaze kutugeraho urakoze cyane
ndagushimiye nange Edirwema
Radio ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda Noneho tujye mu Bubiligi aho urukiko rwa rubanda bita Cour d'assises rw'i Buruseli ni mu murwa mukuru rero rwahamije umubiligi ukomoka mu Rwanda witwa Emmanuel Nkunduwimye w'imyaka 65 y'amavuko ibyaha bya genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 inyandiko y'urukiko ivuga ko Nkunduwimye yahoze ayobora igaraje bakoreragamo imodoka ryitwa Amgar mu gacinjiro i Kigali ryari rya George Rutaganda aregwa ko bafatanyije mu bwicanyi bombi nabandi babiri aribo Jean-Marie Vianney Mudahinyuka na Robert Kajuga Rutaganda yari vice president wa komite y'umutwe w'interahamwe ku rwego rw'igihugu yakatiwe gufunga ubuzima bwe bwose n'urukiko mpuzamahanga rwa Roni rwahoze rukorera Arusha muri Tanzania Mudahinyuka yari umujyanama wa komite y'interahamwe yo ku rwego rw'igihugu inkiko z'u Rwanda zamuhamije ibyaha bya genocide zimukatira igifungo cy'imyaka 19 naho Robert Kajuga yari president wa komite y'interahamwe yo ku rwego rw'igihugu we irengero rye ntirizwe urukiko rwa rubanda Cour d'assises rw'i Buruseli ruvuga ko uko ari bane bafatanyije mu bwicanyi bazi neza ibyo bakoraga usibye Emmanuel Nkunduwimye ubucamanza bw'ububirigi bwaburanishije n'abandi banyarwanda batandukanye muri bo twavugamo nka Fabien Neretse Ernest Gakwaya ababikira babiri bisovu ibutare Alphonse Higaniro Major Bernard Nuyahaga Serafin Twahirwa na Pierre Basabose
America Yabari Shubito Chachu Radio Shubito America Mugucheera Igihugu cy'Uburundi Yabari Shubito Chachu
Iradijwi rya Amerika tujye mu Burundi ingorane zo kugera ku mirimo kubera lisansi yabuze ibikoresho bike abakozi bake na ruswa ni bimwe mu bibazo by'ingutu byugarije ubutabera muri gereza zose z'igihugu bikubiye muri raporo ya komisiyo ihoraho y'inteko ishinga amategeko ishinzwe uburenganzira bwa muntu n'ubutabera. Thierry ndayishimiye araduhiye inkuru.
Kisunduru bwirizo bashingiro rya Republika y'u Burundi mu ngingo yaryo y'163 inama ishinga amateka irategekanyirizwa kugenzura ibikorwa bya leta mu bisata byose. Nico catumye abashinga amateka abahurikiye mu mugwi wa Maho mu byujejwe harimo agateka kazi na muntu n'ubutungane bishikiye mu ntara zose zirimo amabohero. Izo nazo ni Murambya, Ngozi, Muyinga, Gitega, Ruyigi, Rutana, Rumonge, Bururi, Bubanza hamwe n'igisagara ca Jumbura. Intumbero nyamukuru kwari kugira ngo birabire uko ibyo bisata bikora bongere basuzume igituma abafungwa babandanya kuba umurengera mu mabohero hanyuma baheze bagira ico baterera nk'abavugira abanyagihugu ibyo bitigira ibigabanuke. Bimwe mu bibazo byashikirijwe n'abashikiriza manza bakuru bakukira amasentare asubiramo imanza birimo uburyo buke bwo kwiyunguruza abakozi bake uko bishikirizwa n'umukuru w'umugwi wa Maho mu nama nshinga mateka mu byujejwe harimo ubutungane kuri bose.
Ubukene bw'abashikiriza manza hamwe hamwe amaparaki menshi ntagira imiduga yo kwiyunguruza kugira abashike ahabereye icaha igitoro gitegerezwa gutogwa Bujumbura.
Uwo mukuru w'umugwi wa Maho yasiguye kandi ko ibyaha byama byakozwe nabo bafunzwe biri mu busuma kugurisha amatongo atarayabo n'ibindi.
Kugwana no gukomeretsanya, kurenga ibigo, gufata ku nguvu abigeme n'abakenyezi, abadandaza ibiyayura mutwe n'inzoga zitemewe n'amategeko bagwiriye mu ntara zimwe zimwe, abagurisha amatongo atari ayabo, abiba bakoresheje urwenge, kugurisha ibitimuka inshuro nyinshi, urudandazwa rw'abantu, guhungabanya amatungo y'igihugu mu gukora urudandazwa ndengambibe mu ntara zegereye imipaka.
Abagize uwo mugwi basiguye kandi ko kubura ibikoresho by'akazi n'amamashini nyabwonko n'ibindi bijanye nabyo biri mu bihanze igisata cy'ubutungane. Ikindi basanze abashikiriza manza badafite imodoka zibunguruza kuva mu mwaka w'2020 nabyo bikaba biri mu bidindiza imanza. Bamwe mu bakorera muri ayo mabohero mu bice bitandukanye barimo n'abashikiriza manza bavuga ko hari ibibazo byinshi bihanze ico gisata. Ibyo birimo bibanza bito bikoregwamo ibikoresho bike, aho usanga bibagora gutunganyiriza abafungwa n'ibindi. Uko niko babisigura.
Turafite ikibazo cy'inyubako tukoreramo, mwagiriwe n'ubuntu mwaje imvura itari kiragwa aha muba muri ko muranyagika.
Nabajeje intwaro mu ntara zitandukanye barashikirije abashinga amateka ko hari ikibazo kijanye n'abarongoye ibisata by'ubutungane bamaze igihe ari abifata kibanza bigatuma habamo utunenge na cane cane iyo hageze gufata ingingo. Hari ico basabye leta abagize inama nshinga amateka nabo babajije umushikiranganje w'ubutungane ibibazo bitandukanye birimo igituma hari abafungwa habacigwa imanza bakezwa mu nyuma bagasubizwa mu mabohero aho kubareka ngo batahe barimo n'abagirizwa ibyaha bito bito. Ikindi babajije ni kijanye no kwagura amabohero canke hagashyirwaho ibikorwa by'iterambere byo kugwa nabo bafunzwe mu ntumbero yo kugabanya uburyo leta ishyira mu mabohero kubera ubwishi bw'abafungwa. Umushikiranganje w'ubutungane Domine Banyankimbona yishuye ko hari biriko birakogwa naho inzira ikiri ndende, naho abahejeje ikiringo bakezwa yamenyesheje ko hari ico amategeko ategekanya.
Hariho umuntu agira gusa kuri ya principe iripoze arekuwe muri sentare nkuru y'igihugu ubwo nyine acataha. Oya, amategeko arategekanya, umwe ariko aramukurikirana avuze sishishe niyo ngingo akunguruza
nacata uwejejwe akaba harafashe ingingo ntabanduka akaba tasohotse uwo rero niwe wo kuvuga tukabikorerako.
Uyo mugwi w'amahoro abashingamateka washikirije kandi ku bibazo bihanze abafungwa mu Burundi bitagira uko bingana, birimwo kudaha amasango abafungwa ngo baburane, kutagira ibikoresho bya nkenerwa kubura ibyo bafungura hamwe na hamwe, ndetse hakaba n'abafungwa bafite ibibazo byo mu mutwe n'ibindi. Abashikiriza manza banashikirije ko bahura n'ikibazo cyo kuba badafise ubushobozi bwo gufatira ibihano abategetsi bo hejuru mu nzego z'umutekano mu ntara, kuko badatwarigwa mu bushikiranganje ubutungane, ibyo bigatuma bibagora guca imanza. Naho abakozi barenga 50% mu myaka iniheze baravuye mu kazi kandi ntibarasubirizwa nk'uko bishikirizwa n'uwo mugwi. Ibyo navyo bikaba ingaruka ku bitigiri by'abafungwa badatunganirizwa. Abo bashingamateka bumvikanishije kandi ko leta ihahombera kubera ikoresha uburyo bwinshi mu kubambika, kubavuza, kubagaburira n'ibindi. Barabonye kandi ko abantu benshi bafise inguvu zo gukorera igihugu bafunzwe. Abashingamateka bagize komisiyo igisata cy'agateka kazi na muntu n'ubutungane basabye ko abajeje ubutungane boshira imbere umwidegembyo w'umwenegihugu imbere yo gufata ingingo yo gufunga. Basabye ko umukuru w'igihugu yofata ingingo yo kugirira ikigongo abafungwa bakwijisha kane cy'umunyororo, abataracirwa imanza bagirizwa ibyaha bito bito bakarekugwa. Serive Ndayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Uracyakurikira amakuru mugezweho na radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ubucuruzi bwa lisansi burafunze ikavimvira umwe mu mipaka ihuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Burundi, bihangayikishije abantu benshi barimo abashoferi b'Abarundi bajyaga kunywesha lisansi hakurya muri Kongo. Ni inkuru ya Vedaste Ngaburi Uvira.
Bamwe mu bashoferi bari bazanye imodokari zabo gushakira igitoro ku mpaka wa Kavimvira bavuga yuko bahageze basanga nta bido na rimwe rya lisansi riharangwa. Abacuruzi b'Abanyekongo ndetse n'Abarundi bacururiza ku mpaka bavuga yuko birukanwe n'urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka ku mupaka, ndetse ko hari n'inzego zishinzwe umutekano ziri kuyifata zikayitwara. Umwe mu bashoferi utashatse ko tuvuga amazina ye waje gushaka igitoro muri Kongo avuye mu mujyi wa Bujumbura yumiwe kubera uko byamugendeye. Twamusanze ari kumwe n'abagenzi be baparitse imodokari mu mazi.
Naje muri Kongo kujya ndashaka igitoro ariko kigeze ino ibitoro babizanya ku kudeje de mama babifashe bazi ko bishika kuko bigera hano nta ku mpaka wa Kongo
kubera
ngo kubera iyo kamyo yaje yahiye kandi nago si promi ya isansi si professeur ya isansi ni imodoka yari ifite ikibazo kandi yari imodoka ya mazutu si imodoka itwarwa na isansi imodoka itwarwa na mazutu.
Murasaba iki?
Dusaba yuko batworohereza twebwe baduhe isansi ize ku mpaka tubandanye akazi tubanye tubaho.
Mawazo Aisha ni umugore mu kigero cy'imyaka 50 y'amavuko yari amaze ukwezi kose agurishiriza igitora ku mpaka wa Kavimvira avuga yuko yije mu gihombo kubera ingingo ya leta ya Kongo yafashe guca ubucuruzi bwabo.
Abantu wa ibiro standatu nari nazisize aha ndindi yabangurira igihe bavuze ko imodoka ihiye niruke batabarazigiye zose ubu nta na kimwe mfite aha n'icyane. Nisaba badufashe bareke tudandaze tugopeshe yindi mitahe tudandaze turondere ijana kugira tubeho abana babaho kubera ni mitahe yabandi yaveke tugenda gukopesha mu mashyirahamwe niyo tuyikopesha nuko bayijanye ntituzi ko tubaho gute n'abandi baradufungisha.
Abo bacuruzi bakorera ku mpaka wa Kavimvira barimo bafite za resitora abotsi nyama ndetse n'abacuruzi ba lisansi bose bitana bamwana ku byateje umuriro watwitse imodokari ndetse n'ibicuruzwa. Abacuruzi b'igitoro basaba yuko badohorerwa bagakomeza imirimo yabo kuko ariyo yari batungiye imiryango.
Twasaba batubabarire kubera twe turabapfakazi tureza abana tujye tukarangura akabido kamwe turaronga rasiyo y'abana abana bakabandanya biga bakaronga rasiyo none tuza kubaho gute.
Wowe warutunzwe no gucuruza esanse?
Nibyo binunze ndagenda ari kuri station ngatora kadeni ngatora utubido tubiri ngazangarangazanga karonga rasiyo y'abana n'abana bakiga.
None babagushije?
Batubujije.
Twe turasaba ko twasubira tugakora nk'uko twahora dukora bakareka ababyeyi bakarondera umukate w'abana none ko ari bwo buzima bari bamenyereye bamwe bamwe bata kudekomereza umwe umwe azokwiba abandi bizubingora
nizenga ruko bije kugira kubera mudacuruza
eh izinga ruka zinzara abana bakaja kwiba kubera rasi bitakiboneka mu hindi n'amafaranga baba bafashe mu mashira hamwe abadamu bibavuga ngo iki bibintu byabaye ngango byavuye ku gitoro n'ibyavuye ku gitoro
nyuma yo gufunga isoko rya lisansi ryo kumupaka aba barundi baza gushakira igitoro muri Kongo babuza aho berekeza mu Burundi nta gitoro gihari kandi no kujya kugishakira mu mujyi wa Uvira nta muhanda uhari kuko afunzwe n'amazi y'ikiyaga cya Tanganyika ndetse na Nyangara
kirusaba nuko mu Burundi huboneka lisansi kugira abantu bazi kumubaza kugura lisansi ngaha mbona ngaha ni boza baje kugura lisansi yihariye ku masaso mu Uvira mugabo naho ntanzi yihari amazi ni menshi ngaha mu nzira ntabwo izimodoka zirengana hariya ngo zishyariya muri Uvira mu Uvira ese turasaba kumenya lisansi yaboneka mu Burundi kugira abantu ntabwo mubangayike
ubuyobozi bushinzwe abinjira n'abasohoka ku mpaka bakabivira bwategetse yuko budashaka kongera kubona ubucuruzi bw'igitoro hafi y'umupaka mu rwego rwo kurinda ko hashobora kongera kwaduka impanuka ziturutse kuri lisansi twibutse yuko kuri umupaka wa Kavimvira abashoferi b'abarundi baguraga litiro 20 za lisansi 165 by'amarundi ni ukuvuga amadolari angana na 27 Vedaste Ngabo ijwi rya Amerika Uvira
Radio Ijwi rya Amerika mu Bwongereza ishyirahamwe ry'abakozi ba leta ryareze guverinoma ku kibazo cyo kohereza abimukira mu Rwanda bavuga yuko binyuranyije n'amategeko Diane Ninazwa araduye inkuru
Ishyirahamwe FDA ryavuze ko rizokwitwarira leta y'Ubwongereza kubera amategeko yahaye abakozi bayo ajanye n'ingene babwirizwa gushyira mu ngiro umugambi wo gutwara abimukira mu Rwanda amwe muri ayo mategeko leta yahaye abakozi bayo abasaba kumvira abakoresha babo igihe cyose abashikiranganje batandukanye begwa n'uwo mugambi buramuka bahisemo kwihoza ingingo ya senare nkuru yubahiriza agateka kazi na muntu ku mugabane wa Buraya yamaze gutomora ku mugambi wo gutwara abimukira mu Rwanda unyuranye n'amategeko Iryo shyirahamwe ryabwiye Sentare Nkuru y'Ubwongereza ko abanywanyi baryo baramutse bakurikije amategeko bahawe n'abakoresha babo babahunyaza amategeko mpuzamakungu ababuranira ishyirahamwe FDA rihurikiyemo abakozi mu gihugu cy'Ubwongereza bakavuga ko leta y'ico gihugu iri kibangamira akarangamutima k'abakozi bayo kandi ikaramuka itwaye abimukira bashitse ku butaka bwayo binyuranye n'amategeko izo bihunyaza amategeko mpuzamakungu mu buryo bweruye Tom Hickman aburanira ishyirahamwe ry'abakozi ba leta mu Bwongereza yagize ati Sentare Nkuru yubahiriza agateka kazi na muntu ku mugabane wa Buraya ifise icicaro i Strasbourg yarabitomoye guhagarika umugambi wo gutwara abimukira mu Rwanda ntibibwirijwe kuba ingingo y'imfata kibanza ibwirijwe kuba ingingo ya ntabanduka ku rundi ruhande ababuranira leta nabo bavuga ko abakozi bakurikije amabwirizwa bazohabwa n'abashikiranganje batandukanye bazoba bariko bubahiriza amategeko agenga Ubwongereza mu kugerageza gutesha agaciro ingingo ya Sentare Nkuru yubahiriza agateka kazi na muntu ku mugabane wa Buraya Ubwongereza bwagerageje amategeko aho abashikiranganje uburenganzira bwuzuye bwo gushyira mu ngiro uwo mugambi bitegekanijwe ko abimukira ba mbere bajanwa mu gihugu cy'u Rwanda bavanywe mu Bwongereza igenekerezo rya 2024 y'ukwezi kw'indwi uno mwaka ino tariki ariko izokubahirizwa ari nkamwe umugambwe uri ku butegetsi utsinze amatora n'amatora ategekanijwe kuba muri ico gihugu ku igenekerezo rya 4 ry'ukwezi kw'indwi umugambwe uharanira inyungu z'abakozi ukaba uzi imbere mu itavuga rumwe n'ubutegetsi ukavuga ko uramutse utsinze amatora uzocugwiza n'ubusa uwo mugambi ibipimo ku busumbasumbane bw'amajwi bikaba byerekana ko uwo mugambwe w'abakozi utavuga rumwe na leta y'Ubwongereza usumbye amajwi 20 uri ku butegetsi indege ya mbere yari gutwara abimukira bo mu Bwongereza mu Rwanda yari guhaguruka mu 2022 ariko iza gusiba kubera ingingo ya Sentare Nkuru yubahiriza agateka kazi na muntu ku mugabane wa Buraya
Ijwi rya Amerika ako kazi kimurakazi na gasoza amakuru mbibutse gusa ko mu Rwanda komisiyo y'igihugu y'amatora mu kanya gashize imaze kumurika urutonde rw'agateganyo rw'abakandida ku mwanya wa Perezida wa Repubulika iri urwo rutonde ruriho abantu batatu Paul Kagame wa FPR Frank Habineza wo mu ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije na Philippe Mpayimana kandida wigenga Komisiyo yari yakiriye kandidatire z'abantu 9 batandatu rero barimo Diane Rwigara umwari w'igitsina mbese kandida w'igitsina gore umwe rukumbi komisiyo yavuze ko batujuje ibyangombwa urutonde ndakuka ruzatangazwa ku itariki ya 14 y'uku kwezi naho amatora azaba mu kwezi gutaha. Shuti zacu ndabashimiye cyane, mugubwe neza na gahunda za radio ya Nyijwi rya Amerika. Umugoroba mwiza, murakarama.